Izo ntumwe zidasanzwe zagenda ikambi y'impunzi y'Abarundi y'Induta mu gihugu cya Tanzania zazigeze n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi ziri kumwe n'abaseruka ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, harimo kandi n'ubuseruka igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'Ubuganda muri Afurika y'ubuseruko ubuserukira Tanzania mu Burundi, hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi, harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Byari bitekanijwe ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe, ariko izo ntumwa zagiye impunzi ko byabagoye bakaguma i Dar es Salaam ku murwa mukuru, ariko ko baja kubashikiriza ibyavuye mu rugendo kugira ngo ibyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cyicaro cy'ubumwe bwa Buraya mu gihugu cy'Ububiligi. Intumbero nyamukuru y'urwo rugendo nk'uko bazivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'Abarundi zibayeho, kumviriza ibyiyumviro byazo ku bibazo bihanze igihugu cyabo, kurabira hamwe umuti uzotoregwa, hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo. Ibibazo impunzi zashikirije ahanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo Abarundi barenga 126. Ikibazo cyatwaye umwanya munini ni cyerekeye impunzi zirenga 128 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke. Izo ntumwa zasabye ko atawubira intambamye ushaka gusubira mu gihugu cyiwe mu gihe abone ko icyo yahunze caheze. Abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa. Bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere. Abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azo kwigera birukana ku nguvu, nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye. Izo mpunzi zavuganye n'ijwi ry'Amerika inama imaze kurangira, zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze. Bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera i Arusha. Impunzi zasabye ko hamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanga kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu gihugu cy'amavukiro. Aho izo ntumwa zabishyuye ko icyo ari kibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati. Impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko zikunze kugirirwa nabi, aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. Zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze. Izo ntumwa zabagendeye zabemereye ko umutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze, kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe. Ku kibazo cyo kwigizwa kure y'umupaka, izo ntumwa zababwiye ko ibyo bizosabwa igihugu cya Tanzania cyabakiriye. N'ikibazo cy'inzara nacyo nticyasigaye inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe. Izo mpunzi zabwiye intumwa ko nk'akarorero ibiro indwi by'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28, bagasaba ko byokongerezwa kuko atamezi 4 arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero. Aho inyishu baronse ni uko ari ikibazo cy'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi, ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokorwa kugira ngo babeho neza. Gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha. Abo twavuganye muri izo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa. Bavuga ko icyabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira ku kubabwira ko ibibazo vy'u Burundi ari Abarundi ubwabo babwirizwa kubitorera umuti, kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'Abarundi. Aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacizere kinini zasigaranye, kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere n'amakungu. Nabo biruko ariyandikishije ngo batahe bobo akamwene n'ikose, kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo. Na izo ntumwa zitegeze zicisha mu kanwa mu gusaba Abarundi ko botahuka, izo mpunzi zozo zabonye ko urwo rugendo aricyo rushobora kuba rwari rugamije. N'ijyambere intumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi y'Abarundi, ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu, zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Claver Niyonkuru, Arusha, ku bw'ijwi ry'Amerika.